indundi kulture amakuru mu kirundi
Tuvahe mwiriwe tunabaha ikaze muri aya makuru twabateguriye kuri radio indundi kulture ashimikiye nini kuri ibikuru bikuru Ku munsi wa gatatu haratangura isekeza ryo gutanga imisegetera ku barundi mu gihugu cyose yaba miliyoni 8 kinga malaria n'izotangwa kiretse uburere bw'ubuvuzi bumwe bumwe nko mu buraruko bw'igihugu hagataho harabarindiranye igishika iryo sango abo ni nk'ababa mu kizingwe bihara zone ruziba ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura bavuga ko malaria yibabangamiye harakwiye inshumbusho ku bantu baguma bapfunzwe kandi baba bararekuwe cyanke barejejwe nibishikirizo ishyirahamwe ntabariza ryita hagateka k'abanyororo n'imiryango yabo aho rirongoye abyita gukinira ku gateka kazi na muntu gisabigwa na bamwe mu bacegereye ko cyo garukigwa ko ico ni kigo cy'ugwaruka centre jeune cyo mu kinama komine ntangwa intara ya Bujumbura abaho bavuga ko cyononekaye cyo kimwe n'ibibuga bigikukira na imisi yose ya mbere murabimenye tubafite inkuru yihariye y'inkino umunsi tuvuga ku buhagarikizi mu rukino rwo gusiganwa ku makinga bita cyclisme Se ni muri aya makuru hagarariwe muhinga bw'ivyuma na Kofi Olivier Rubera Intwari ijini odironkeje imana mukanyisa Sidonido
Radio Indundi Culture
Nongere ndabahe mwiriwe abanyagihugu ba muducimbiri dutandukanye twa zone rubirizi muri komine ntangwa intara ya Bujumbura ibidogera ibura ry'imiti ya malaria ni mu gihe bavuga ko muri kino gihe cimvura abantu baguma batogwa kwiyo ndwara ababa muri ico gice bibaza ko iyo miti mu bisanzwe yatangwa na leta yo bigurishwa kuko abaja kuyigura ku mavuriro yabikorera utwabo bayironka ariko gusaba ko yoboneka kandi igatangwa ku buntu nk'uko bisanzwe ariko rero ubushikiranganje bujejwe iby'amagara y'abantu bwaheruka kumenyesha ko muri rusange igihugu gikenya imiti mu kiringo giharugwa mu myaka ibiri n'urisi nduw'imana
Turi ku bitaro n'ivuriro rya Rubirizi muri komine ntahangwa mu ntara ya Bujumbura niryo rinafatwa nk'ivuriro rya karere giye gukira leta riri muri ico gice c'intara ya Bujumbura ni ku birometero hafi 15 kuva ku mugwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi igice kiriko kiragwiramo imiryango harimo n'abantu bamikora bayabaye hari nabo dusanze batunze imbere icumba abagwayi bashikiramo abo baguriyemo abakenyezi baje kuvuza abana gusumba abandi mu ndwara zibakoranije aho uyu mukenyezi adashima kwivuga izina avuga ati
malaria urabona n'ikirenga ino mu Rubirizi birakeneye ko n'ukuri bo dufasha
ariko rero imiti ya malaria aho mu Rubirizi iteriba nk'umuzi wibuye nk'uko bisigugwa n'ubu mutama amaze imyaka 50 ni nahaba
imiti yo yiri kuba pive ibaze baguhenerwa mu kwisande dusande yari niwo tonda ngo gwiko kwivuza ngo baronke imiti bakubwira ngo ntaye yahe mbere igikorwa ni bafise mu janje dusande nicyo gupima ababyeyi bafise inda n'abana b'imyaka 5 kayo bo babavugana ntabandi bakunze mbona bihutira kujya kube abantu bamenye bavyo bibu
n'uguza mutama abo banyagihugu kubera ibyo bibadakwiyo miti bemeza ko bahora baronswa ku buntu yo binyuruzwa ariko gusaba leta gusubira gusuzuma ibintu
urahera nta kabuza nako bakubwira ngo nta miti ihari ngo agenda muri prize bakakuvura bihagije nimba baguciye noti y'ijana nimba baguca 80 na 50 ngo kumva ko urosa agahengo ntibizokunda ko leta itwitaho twebwe dukuze naho leta yo twitaho bajya baganga ntibashobora kuduha iyo miti aca bakora ibyabo barayigurisha nyene none wowe ubaza ko bayishyira se ko ubaza ko baca bayigurisha
kuri ibyo twarundiye umuyobozi w'ibyo bitaro turamukena ariko mu Burundi leta ivuga ko ibyikena ry'imiti ari kibazo rusangi kwa 200 gitugu tuguheze naho yari umutumire mu nama nshinga amateka umushikiranganje w'amagara y'abantu ridine baradahana yavuze ko ibi biriko biramara imyaka 2 ariko hari n'umwizero yatanze
abafumisere bacu bakamego uko bari 35 baronse kontakare baramaze gushikana imiti amaze gushikana abafumisere bane hariho indwi bandi bari mu nzira tubona yuko uko tuzohera imiti imaze gushika muri kamego kandi nabamenyeshe yuko abari imiti myinshi cyane izoshobora gukora umwaka urenga
abagwayi baremba kubera malaria bavaho mu Rubirizi bakunze kurungikwa ku bitaro bikuru biri mu gisagara cha Bujumbura aho bashobora kuronswa imiti bategwa ariko leta itangaza ko ibi bishobora kumara imyaka 2 imbere bidasubiye kuboneka mu gihugu kubera imigambi ibiri ishyigikiwe n'abayifasha gushika ku $150 million mu mafaranga y'Abanyamerika iri kwirarangurwa mu kiringo c'imyaka 5 umugambo umwe wose
Bamwe mu banyagihugu mu gace ka Kizingwe bihara muri zone Ruziba komine Mugeri ntara ya Bujumbura bafise umwizero ko indwara ya malaria yo bigiye kugabanuka mu gihe ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo amagara y'abantu bwo baronsa vo imisegetera bwabemereye bavuga ko iyo ndwara ibonekeza ku bwinshi muri ako karere ibyatuma bibatwara uburyo butari buke mu gihe bagiye kuyivuza ariko banegura ko hari abayikoresha ibyitagenewe ari naho basaba inzego za leta zibijejwe guhana bokora ivyo bakanasaba kandi ko boza barayihabwa kenshi gashoboka kugira iyo ndwara iranduranwe n'imizi Dieudonné Niyonzigamiye
Abanyagigo muri cyo gice bashimye iryo tangwa giyo misegetera byo barigiye gukogwa n'umushikiranganje bubijejwe bavuga ko bizogira karusho mwigwanya giyo ndwara bemeza ko iyo ndwara ya malaria yari barembeje kuko imisegetera bari bararonkeje mu myaka iheze yari yabahereye ko bamenyesha ko kubera iryo hera giyo misegetera imibu iteri iyo ndwara heze igaca mu bitoboro vyayo igaheza ikabajya mu nyuma ikabateri iyo ndwara bemeza ko abana aribo bakarigwa gusumba abandi arivyo bituma nkuko babivuga ibitaro n'amavuriro usanga byamavyuzuye indembe doga kandi ko mu gihe bagiye kwivuza iyo ndwara biheza bikabatwara uburyo butari buke ibyo navyo bikabandanya bibashira mu bukene abanyagigo muri ico gice ciyo ntara banegura kandi ko ari bamwe mu baronsu yo misegetera bageza bakayikoresha ivyitagenewe aha batanga karoro nk'abayororera mu inkoko abandi bakayifukisha imwe mu bitegwa kugira ngo babirinde tumwe mu dukoko twovyonona ni naho basaba inzego zibijejwe gufata ibihano wowe si yofatwa ariko arakoresha iyo misegetera ni mu muti wica imibu ivyo utagenewe mu gihe ibonekeza iteba ry'itangwa ry'imisegetera mu gihugu abanyagihugu babona ko bikigoye kurandurana n'imizi iyo ndwara ya malaria ari naho basaba ko n'imibiri ibiri ku mwaka boza barayironswa kugira ngo bikingire bikwiye ubushiranganye mu byo bujejwe harimo amagara y'abantu ufadikanije nabo ufasha muri ico gisata amanda yo gutanga imisegetera iri mu muti wica imibu bashizeho kandi urucanco ahubwo ubushikiranganje bwakiriye incanco zigera ku 544 mu kwezi kwa nzeru no mwaka aho kuwa 10 indwi ntarante uno mwaka nyene uyo mugambi watanguje ku mugaragaro mu karere k'ubuvuzi ka Mpanda mu ntara ya Bujumbura
Dieudonné Niyonzigamiye ndakumenyesha ko imisegetera yaba bimiliyoni 8 ari izotangwa ku barundi mu gihugu cyose havuye mu burere bw'ubuvuzi bumwe bumwe buhereye mu buraruko bw'igihugu kuva ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 2026 uko kwezi turimo kugeza ku wa mbere kigara mu mwaka ibyo ni byashikirijwe kuri uwa mbere na Landrine Mugisha icegera cy'urongo umugambi wo kugwanya malaria mu kiganiro n'amenyesha makuru cyo kuri uyu wa mbere uwo muganga akaba nahamagarira abanyagihugu bagiye kuyihabwa kuzoyibungabunga ntibayikoresha ibindi atari kuyiryamamo kugira bikingire malaria
imisegetera ibyo tangwa mu gihugu cyose ingana n'imiliyoni 2,975 n'198 ibyo habwa abenegihugu bose bo mu gihugu cy'u Burundi dukuyemo abo mu burere bw'ubuvuzi bwa Busoni na Mukenke bamaze kuronka iyo misegetera mu bikorwa cy'ibanze twakoze hariho abandi batazoronswa nabo mu burere bw'ubuvuzi Zangozi na Giteranyi basanzwe baronswa imisegetera tubizije kubaremesha Kiyago ibice 97 n'ibice 3% y'abo bantu bageronka imisegetera barafise udukike tubahimiriza kugenda aho bagotore iyo misegetera haranditse ko neza iyo misegetera bayironse bayibungabunga birinde kuyikoresha ibindi bintu bitagenewe irisekeza rero izotangura ku munsi wa gatatu igenekere ya 2026 ku 11/2025 gushika igenekerezo rya mbere mu kwezi kw'12 2025 mu karere k'ubuvuzi ka Kibumbu hamwe na Fota biri muri komine ya Mwaro haraboneka yuko ibiharuro by'abagwara malaria ni byinshi turabiye ku biharuro twari duhora turonka aho mu minsi Mwaro nta malaria yari rero nakaje ko kwifatanya n'abenegihugu b'Imwaro nabo nyine tubakaburiye kubona yuko indwara ya malaria nabo nyene ya
Nayo mu bijanye n'agateka kazi na muntu ishyirahamwe ntabariza ryita abanyororo n'imiryango yabo risaba ko bihinyanyurwa ryamwe mu mategeko arabigisata cy'ubutungane iryo shyirahamwe rinegura icyo rivuga ko ari ugusamara kw'abakora mu gisata cy'amabohero kuko gushika ubu hari abanyororo bagipfunzwe kandi barejejwe ariko ntibarekugwe mu kiganiro ha radio Indundi Kiritire kuri uyu wa mbere Jean-Marie Shimirimana arongoye ntabariza yibutsa ko agateka kazi na muntu atarako gufyinisha agasaba ko ubugushumbushwa kw'abantu baguma bafunzwe kandi barejejwe
ugambere hoho harabamo gusamara mu buyobozi umwe umwe bw'amabohero kuko iyo munyororo yaciri urubanza ategeza guca rumenyesha rero ariko bwacu tukavuga tuti agateka kazi na muntu usako gukinisha munyororo yejejwe yoca shigwa mu kiringo senare yamushizemo agaca taha ubwo nyene n'amwe mbere mwishamwe ntabaza tuvuga tuti umuntu apfunzwe yarejejwe igihe iyo batarekuwe yarakwe gushumbusha kuko vyukuri murumva ko abari umubabara twebwe mushyame ntabaza dusaba yuko amategeko amwamwe atagihuye n'igihe tugezemo ayo yose yosubirizwa bakayasubirizaho amategeko nk'iryo dufatiye ku iryo ryo kwendaminiza umuntu yahohotewe agahohoterwa n'ukora mu rwego rwa leta uwo muntu hoje itegeko rituma uwo muntu asubizwa agateka kiwe ariko kandi ntituvuga ko ayo mategeko ayosubirizwa mu byerekeye bya justice ni menshi wabona uravya neza mu OPG gatwagwa na ministeri zibiri ibyo byose bigatuma hariho bimwe bimwe bakora badakoze neza kubera umenga aratwagwa muri ministeri ya interior aratwagwa muri ministeri ya justice ibyo byose ukamenga rero nta tegeko rihari ribisigura neza ayo mategeko yose tuko turasaba ko yohinyanyugwa ariko cyane cyane hatibagiwe n'iryo yo kwendaminiza umuntu yoba yahohotewe no kwego kwa leta.
Radio Indundi Culture.
Amakuru yacu arabandanya ku isaha 12 n'iminota 26 z'umugoroba. Ikigo cy'ugwaruka kizwi nka Centre Jeune cyo muri zone Kinama komine Ntangwa ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura cyo kimwe n'ibibuga bigikukira birakeneye gusanurwa nk'uko abaho babisaba. Aho ni mu gihe biboneka ko vyononekaye ne burongozi bw'icyo kigo Centre Jeune cyo mu Kinama nabwo nyine buri mu basaba nk'ivyo mu gihe bwo bunemeza ko hari ibindi bibuze muri ico kigo nk'ubusomero bw'ibitabo cyangwa ama machine nyabwo nko yofasha ugwaruka ruhegereye Claire Yakankundi.
Ushitse hari kigo c'ugwaruka co mu Kinama ucubona inyubakwa biboneka kwikuze urongo ico kigo Jean de Dieu Ndabiteze arashikiriza ibirangurirwa muri ico kigo.
Turigisha ugwaruka kuvyerekeye cyo kwiteza imbere turakurikirana ugwaruka mu kubigisha ibyerekeye irondokaje n'amagara meza no kugwanya indwara z'ibyaduka umugira wa sida indwara zifite mu babyirondoka n'imyuga hari abana rero tukakadira mu football na basketball mu bijanye n'ico kama turigisha ugwaruka hari ugwaruka ruri mu migwi yo gutamba intambo z'ikirundi intambo zigezweho turafise abatimbo turafise abakora ibigendo byo kubyina mu manza hari makazi kadose n'imigwi y'ugwaruka bakina byese bagategura muri resi
yamara akavuga ko hari intambamyi z'ukurangura neza ibyicu kigo cyategerezwa kurangura
turabura ibikoresho inyubako nayo ni ntoyi kandi inyubako ntiri mu nyubako zigezweho kubura uburyo bwo gukora ibyo byose bitubera intambamyi kuko hari ibyo twifuza gushika ko tutarashika ko hari nk'ibikorwa twaba twifuza gukora ku mwaka ariko kubera ubwo kubura uburyo byamuba byatunaniye ko tubishika ko twaba twiyumvira nk'ubu yuko ku mwaka gutegura icyo bita jeunekitirere.
Aha Ndabiteze aragaruka n'uku kubura aho ugwaruka rushobora gusomera ibitabo
isi yubigizwe n'ubuhinga nyabwonko nka informatique rero tudafise ibyo bikoresho tuba dufise sayo ya informatique ntidushobora kwankatira ugwaruka byoroshe na bibliotheque ibitabo ntabyo dufise.
Ikindi kigo cy'ugwaruka twagendeye nicyo muri zone cy'ibitoke twasanze inyubakwa zawo zugaye hariko n'igufuri ariko imbere habonekamo intebe ibiyo biri kuri iyo nyubakwa biboneka ko bimenaguritse tukaba twamenyeshejwe ko ari uburongoye zone cy'ibitoke abazwa ibyico kigo ariko tukaba twamurondeye ku muhingamo ku biro vyiwe ariko tukaba twamenyeshejwe ko yafatiriwe n'ayandi mabanga. Urongoye ikigo cy'ugwaruka cyo mu Kinama asaba leta kwico kigo go cyosanurwa kikanaronswa ivyo kibuze.
Twasaba yuko boduha uburyo aduha ibikoresho twubakiriza Centre Jeune nk'ubu twebwe turasaba yuko boduha espace ikwiye tufise amabiro makeyi inyubako ni ntoyi cyane sare ni ntoyi twasabye yuko boyitwubakira bishobotse ikabigeretswe rero twakwankaza ugwaruka muri siporo hanatagira amatere bitegekanyije yuko dutegereza gutegura ugwaruka muri volleyball muri handball muri basketball no muri football rero itiri ya volleyball ntayihari ya basketball basketball isaba gusanurwa burya niya football nayo nyene nayo ihari yahise ikenewe kukorwa mu buryo bugezweho kugira ngo dukorerane ameze neza.
Hugurugwa ihuriro ry'abakenyezi b'imboneza mu mpera z'indwi iheze umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari yatangaje umugambi wo gusubira gusanura canke gushiraho ibigo vy'ugwaruka.
Abarongo ya koperative muri myuki gazi tere imbere ihinguri biva mu gitegwa c'iki gazi nk'amamesa iri ku mutumba mutara zone muzinda komine Mpanda intara ya Bujumbura bavuga ko bashima intambwe yageze ko mu kugwiza umwimbo w'ibiva muri ico gitegwa hamwe no gukingira ibidukikije. Abakora ubuzi butandukanye mu bitogwa by'iyo koperative nabo bashima ko baharonkeye akazi gatuma biteza imbere. Egide Nahayo.
Nkuko bivugwa na Philbert Hatungimana arongoye iyo koperative ihingura ibiva mu kigazi, amamesa, imise ihingurwamo amakara hamwe n'iminyemwe ishobora kuvamo ifumbire, ukujamwe muri iyo koperative byabatumye bashobora kwaka ingurane kugira bashore kurima no guhingura ibiva muri ico gitegwa.
Baravye abantu basanzwe barasize imbere cyane umugambi w'igitegwa c'ikigazi, tuca dushira twese ingufu hamwe mu ntumbero yo kugira ngo twiteze imbere, twongere duteze imbere n'igihugu cyacu. Iyo koperative yatanguye gukora mu 2022, twarababazwa n'ikintu kimwe, kubona dufise amahegitari canke indimiro zagutse z'ikigazi abo umuntu gasanga ntashobora kuronka ibanki nimwe ishobora kumwizera. Cha turaraba tuca dushira hamwe izo ngufu kugira ngo turonke aho tuvugiye. Hama ubu uye ibintu bimaze kugenda neza, turafise hangari do stoke twegeranirizamo uwo mwimbo w'ibivuye mu kigazi.
Uretse gushora amamesa cyangwa ibindi biva muri ico gitegwa, Philbert Hatungimana anemeza ko gukorera hamwe byanatumye bakingira ibidukikije hamwe no gukoresha intabire iva mu bikomoka ku kigazi.
Iminyemwe tuba twamaze kwengura amavuta kare byahora ari kibazo ngo ubu ni nyinshi ku isi yacu, biratabira cyane na savanoro isigayiza gutora nga kugira ngo ishobore gufumbera imirima yayo y'ibigazi.
Consolate Nimubona ni umukenyezi akora ubuzi butandukanye muri iyo koperative, avuga ko we yaharonkeye akazi.
Berema nakazi nubwo karusha mbwa karimo amahera tari make, urashobora nko gukora ibihumbi 180 mu minsi ibiri. Turabanza tukabizana hama tukabinobora imashini yabikuye ko ibi bikohwa. Jewe barabinyigishije burya warabimenye nta kandi kazi wokora, karasuma karatanga karasiyo gakwiye. Nayo mba nahembwe ku bintu mba nakoze kubera hari igihe akora ingunguru 40. Urabona rero ingunguru cyuyanikira kuri 2005 gwejije cyumva maherari na mahera menshi cyane.
Kubera ko mu gihe cici umwimbo w'ibigazi ugabanuka nkuko bivugwa n'iyo yarongoye koperative, kubwi wabona ko hakwiye gutunganywa uko imirima y'ibigazi yo giravomirwa mu gihe cici kugira umwimbo uboneke buri gihe.
Radio Indundi Culture ayavugwa mu nyuma.
Mwamaze kuvyumva n'umwanya w'inkuru yihariye iby'inkino twama tubashikiriza iminsi yose ya mbere. Umunsi tukavuga ku buhagarikizi mu rukino rwo gusiganwa ku makinga bita cyclisme mu Gifaransa. Uramutswe ishyirahamwe ry'ugo rukino avuga ko umuhagarikizi muri ugo rukino yirinda kugira imigenderanire n'abari mu ihiganwa. Bernard Ntagumuka amenyesha kurenza amategeko abagenga ashobora guhagarikwa burundu. Inkuru yihariye iby'inkino y'umunsi twayiteguriwe na Olivier Kwizera.
Urukino rwo gusiganwa ku makinga bita cyclisme n'urukino rukenera abahagarikizi nk'uko bikogwa mu zindi nkino. Umuhagarikizi abwizwa kuba yarakurikiranye inyigisho z'ugo rukino nk'uko bishikirizwa n'urongo ishyirahamwe ry'ugo rukino.
Urukino rwo ariwo rwose maze kwitwa urukino ruteza kugira amategeko arugenga. Aya mategeko arugenga nayo ateza kugira abajejwe kuyashyira mu ngiro. Abajejwe kuyashyira mu ngiro nibo bahagarikizi. Mu rukino rwo kunyonga ikinga rero bitwa abakomiseri, commissaire de course. Abo nabo rero ntushobora gutegura ihiganwa utabafise. Natwe mu gihugu cy'Uburundi turabafise, bafise izo nyigisho z'ubuhagarikizi ku rukino rwo kunyonga ikinga.
Ku bwa Bernard Ntagumuka, umuhagarikizi yambara impuzu zitandukanye nk'iza bari mu myimenyerezo ngororamitsi.
Barangwa n'inyifato, hanyuma mu rukino iyo rukino ruhari baba bafise ibyo rekana ko arabahagarikizi byo bita amabaje, bagahabwa umwe wese igikorwa cyo guhagararisha ari cyo muri afise kuko bitandukanye. Nyuma mugabo bose hamwe bakaba bafise umugwi wabo w'abahagarikizi muri urwo rukino. Igitigiri kirahindagurika bivanye n'urukino ingene ruba rwategekanijwe n'ibyo ruba ruca gusaba. Nta mwambaro hakujya bahagarikira inkino zo gukina umupira bafise, bambara umwambaro ukwiye, ipantaro n'ishati cyangwa agapira rakoste n'ikirato nk'abantu bari gukora ubanza nyine, ntibambara amabutura. Ifirimbi barayifise n'ico guharura umwanya.
Mu gihe bibujijwe ko umuhagarikizi atagiranira imigenderanire n'abari mu ihiganwa, Ntagumuka asigura ko birenze ahanishi hadabu canke akirukanwa.
Umuhagarikizi mu nkino izo arizo zose yisonga ikintu kijanye no kudahengama, birinda kwerekana imigenderanire afitaniye n'umugwi kanaka canke n'umukinyi kanaka, bakerekana yuko atantu hamwe bahagaze mu bijanye n'impande ziriko zirahiganwa mbere babirenze ko barahanwa kuko umuhagarikizi agengwa n'itegeko rigenga abahagarikizi nyene ku isi yose barahanwa gucibwa amande mbere yo vyagiye hejuru cane agahagarikwa burundu ntazosubepo n'umuhagarikizi
uwaramutse iryo shirahamwe avuga ko abahagarikizi bakire bake mu gihugu ahabona ko hakwiye inyigisho kugira haboneke abiyongera kubahari
abahari ntibashimishije birakenewe no kuronka urundi rugero rwo hejuru kugira ngo bashobore kuja guhagarikira no hanze y'igihugu
abahagarikizi bamaze kugera ku rugero rwo guhagarikira mu gihugu kandi bageze ku rwego rwo hejuru baharugwa kuri batatu kuri abo hiyongera ko 16 bamaze kumenyerezwa guhagarikira muri ugo rukino
Olivier Kwizera tugukengurukire kuri iyo nkuru yiharije ivyinkino wari waduteguriye ari nayo turangirije ko aya makuru mu rurimi rw'ikirundi yo kuri uyu mugoroba abamfashije kuyatororokanya ndabakengurukire nkengurukire kandi Kofi Olivier Rubere intwari yamfashije amajwi arabashikira Odironkejimana nayo abashikirije ndabifuriza amahoro iwanyu na gahwane